Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshitiramo bagenzi muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Ubuje wasinzosubira gupagasa nyimbara ubukene buzoba bushikiye, nzoguma muhira nkoresha isuka kubabanyi, ntacho nzoba muga kuvuga ngo nzongera kujabuka igihugu. Oya nzicara muhira nkorera iruhande yo muhira nge duke tumbume.
Uyo numwe mu Barundi bahungutse bavuye mu nkambi y'impunzi z'Abarundi Induta mu gihugu cya Tanzania. Ikaze rero ni imwe mu nkuru tubafitiye, mugume ku maradio yanyu. Impunzi z'Abarundi zigera ku gihumbi ziramaze guhunguka kuva kuri uyu wa kane. Ntibemanga ko bahunze umutekano muke muri rusange, ariko benshi bavuga ko bafatiwe muri Tanzania bagiye guca hingero bajanwa ku nguvu mu makambi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze.
Inyuma y'amanama amaze guhuza ishyirahamwe impuzamakungu gitaho impunzi HCR, leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ku kibazo cyo gutahukana impunzi, impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania zibandanya gutahukanwa kuva mu ijoro rikuze buca ari kuri uyu wa gatanu gushika ku muhingamo w'uyu wa gatanu nyene. Abagera ku 981 bakiriwe mu ikambi y'agateganyo ya Songore ni muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Abatahuka bagaragaza umunezero ntangere wo gutaha iwabo.
Turahungutse mu Burundi, twiyumva ko tumerewe neza kuko mu mpunzi twari, ariko ntabwo twari dufise ubuzima bwiza. Urabona nkanjye ndi umuntu akuze, kurya indyo imwe nayo idafasha ya buri munsi ntabwo byanguye neza.
Je niyumva kamwemwe gakomeye cyane kuko nk'ubuzima narimbayemo nduta, narimbayeho nk'umuntu afunzwe nka kugingurwe wifungira mu rupara.
Muri abo bahungutse hari abashyitse mu gihugu cya Tanzania nyuma y'indyane za politike zo mu 2015, hakaba n'abashyitseyo imbere gato. Abemanga icyese ko bahunze imvo z'umutekano muke ntibahuta baraboneka. Nuwabonetse nta gaciro agiha iyo mvu.
Namiye nkugiye mpunga ibihuha nagiye ndumva mugabo ubu yonda mvugisha ukuri, nabonye umuntu yapfuye cyangwa umva nyine intambara yakuze nkabona abawe ko barahunga ari benshi. Sigaye ndi umuntu karabona uhunga kabisa.
Kubera iki?
Uko ndavye ubuzima muriye mu nkambi ntibunga ariko ngaha mu gihugu wacu. Size n'ababyeyi bose ndabasanzeho, umva niko ndarabye hoho. Sande naho mbye byishi ubwo kuva ngo ndahunze.
Abenshi bavuga ko bafashwe bagiye gucingero.
Kora bari bafatiye mu kijiji nyene muri Tanzania. Ubwo hanyuma nyene umuntu baca bambwiye ati uhise mwiki gupfungwa cyangwa se kugutwara mu nkambi. Cyambuka ati cyako mu mfunga zene umuntu hari mu nkambi ntangorane kabisa.
Twari tugiye gupagasa kubera hari aho ku mupaka wa ngara. Tumaze kurima utwo turimye tugizeho two dusaruye, dutashe mu nzira baca baradufata ati none mwe mugiye he, twe turabarundi turatashe. Baca batubwira ati kuja mu gasho no gutaha muhitemwo kimwe. Twararevye guhitamwo kuja mu gasho tuzira ubusa, tuca tugenda mu nkambi ku nguvu.
Uyu ashinga intahe ko hari abafungwa bakarungikwa mu ikambi y'impunzi babanje gukoreshwa ku busa.
Cyane cyane Abarundi bobo ugiye gupagasa kweri ugafatwa, asha ni ibintu bikomeye gose. Haragasho bakunda kugushiramwo asha barakurimisha gose n'amabava gatono kabwo no gufuraze nabiwofa kweri. Ari baguha isuka asha idapima na santimetero 40, ulima baguha ibitugu wabahaye ibitugu asha ulima ku kiboko kuva mu gitero kira saa 8 nyene gutyo gutyo nyene basha uzakugodoka kweri no guhera wawere. Bamaze kukurimisha bacanyere bagusubiza nyere mu nkambi.
Uyu munyagihugu avuga ko hari abasaba guhunguka kwemererwa bigateba.
Biyandikishije umunsi umwe mu kw'icyenda. Kw'icyenda rero umugore aratowe. Umugore wanjye ari mu kwezi kw'icyenda naye nkabanje ubu. Umugore yaje avise n'inda ubu ni kubyara na byara. Bane bavuye ku telefone kuri kubyara na byara. Cyawumva ugahinda ibintu byo gutera kuri umugore wawe umbe ngo yarabyaye mutari kumwe. Icyo se basira Tanzania niko yoza nyamba umuntu imwandike ibyiza niko yogendera ku rutonde rw'abantu yandike umva usinyi bwa mbere usanga batwaye uri nyima yiwawe nkanje bari basinyi manje bose baratashe
abavuga ko bajanwe mu makambi bagiye gucingero bavuga ko kuronderera ubuzima mu gihugu bavuyemo bagiye kubiheba cyangwa babicishe mu zindi nzira
je kweri amwe byosaba ko nshaka gupagasa oya noronderera handi kabisa bisavye ko ngira norondera cyangombwa kabacyo genda fisi
ubuje wasinzosubira gupagasa nyimbara ubukene buzoba bushikiye nzoguma muhira nkoresha isuka kubabanyi ntacho nzoba muga kuvuga ngo nzongera kujabuka igihugu oya nzicara muhira nkorera iruhande yo muhira nge ketumbumbe kuko chombonye ndabonye
munama iheruka kuba hagati ya CR na marete y'u Burundi na Tanzania harafunditswe ko igitigiri kimpunzi zahora zitahuka kundwi cogwizwa na kabiri yamara bamwe mu bakorana na CR mu gikogwa cyo kwakira abahunguka bavuga ko ikibanza bashikiramo casongore kidafise ubushobozi bwo kwakira benshi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze ngaho mu buraruko bw'u Burundi tujabuke tuje mu Rwanda abakecuru n'abatama babuze ababo mu gihe cya genocide bagasigara ari bonyene bavuga ko bakenye ababa hafi nababa hafi mu minsi mike basigaje bagasaza neza leta ivuga ko hizokwimura hamwe abagize mu zabukuru bose basizwe bakaba bo fata ingingo kuri kubwabo nyene kugira ngo babashire hamwe inkuru mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari dushikiriza
ntibyari bisanzwe mu Rwanda ko abageze mu zabukuru bubakirwa amazu bahurizwamo bose abageze mu zabukuru basizwe iheruheru na genocide byabaye mwihariko kuko basigaye ari inshike batagira umuntu numwe ubitaho leta binyujije mu kigega cyayo gishinzwe gutera inkunga abarokotse genocide batishoboye farje yahisemo kubakira amazu bahurizwamo bose ngo bamenyere ikibatunga umunsi ku munsi ikigo cyiswe impinga nzima cyubatse mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo nicyo cyabaye cya mbere cyakiriye abasaza n'abakecuru bagera kuri 17 twarabasuye batubwira ubuzima babayeho
nari nambaye ubusa none dore nditera n'amasharupe nari narabyibuha mu nda ngo habyimbe nari ndabyibushye ndaseka ndishima
turiho ejo bundi abana bajya kudusura aha nsanga tugikomeye Imana irahari none turi muri aya mazu meza twari mu bihuru tunyage none twicaye muri hopitali
ntacyo tubaye mbega tukiyuhagira reka sokuyuhagira ntidusiba mu mazi ubu nari igikara none dore nabaye inzovu
twaratese twaradabagiye twambaye nk'impinja
yewe no guhaha sinari mbishoboye ngeze hano nsanga ururungano mbere natekerezaga ntari kubu nindamuka mfuye ninjoro cyangwa apfa ku manywa mw'iyi nzu hari ubwo bwira ntawe ngezeho bugacya ntihagira uza kumbaza ati waramutse ubwo sinzahera mu nzu abantu ntibanabimenye
mu gutoranya abakecuru n'abasaza bajya muri ibyo bigo hibandwa kubakuze kurusha abandi kandi badafite umuntu n'umwe bari kumwe muri urwo rugo impinga nzima Nyanza abakecuru bahatujwe bari hagati y'imyaka 70 kugeza ku 100 benshi ntacyo babasha kwikorera bafashwa n'abakozi bahembwa n'ikigega Farge kuko nabo babyivugira bemeza ko bahindutse abana bato ndetse bamwe kumva icyo babashatse kuvuga bisaba kubutindanye nabo
yanze imyaka myinshi
ningahe ningahe
nibuka umushumba yikiririmbo bagenda bajomburuga ngabo zisakaye karukuyende munyura ngabo we ninuhagirwa nk'akana nk'igihe iwe
ninduguhagira
yo bose baranyuhagira nyampinga nkubonye uko bangendesha nkugendesha akana kiga kugenda banyuhagira nk'uko twabuhagiraga
nubwo bitabwaho umunsi ku munsi ndetse bagahabwa n'ibibatunga nta kintu kimwe babuze abo basaza n'abakecuru bahura n'ihungabana iyo bibutse abana babo babuze gusa bahumurizwa nuko bari hamwe
n'ubiyamba iyo ndose kibije bikaza byirukanka ndabizimanganya nkabyuka kuko ntikanga ngo nakarantema ndanasohoka ngigera imbere y'akaryango nkabigahoka ngakuri ikimenyetso cy'umusaraba sibibondo byanjye none si muntu ntahamba munda
ku bwanjye nari mfite abana mu munani bose ntawabayeho
banyiciye abana me bararangiza ntacyo nasigaranye na busa babanyicira mu maso aho nayo nihishe ndeba
iyo usinziriye hose uri mu nzu usinzira uryamye hose urabyibuka urabitekereza
ntabatekereza ko azongera kubaho nari mfite abana batandatu n'umwuzukuru umwe bose barabica agahinda kagiye kagabanuka
ubantu abana
13 13
bose bagenda gutyo ariko
mu rugo rwabo basaza n'abakecuru impinga nzima bafite ababitaho kuko benshi batagisha batakibasha no kugira icyo bimarira. Madame Chantal Munganyinka ni umenye imibereho yabo ya buri munsi.
Haba hari abana bashinzwe gushaka ibyo kurya no kunywa bagahera ku cyo kunywa, ariko icyo ngicyo cyo kunywa bagishyiraho bamaze gushyushya amazi yo kuyuhagira. Bamara gukaraba bakaza hano aho banywera igikoma, dore ni hano tugasohora imyaka. Niba tuzi guteka ibirayi tukabizana hano aho bicaye bakabihata.
Mbese bagerageje gukomeza gukora utuntu bakoraga.
Utuntu baradukora, imyumbati barayitonora, amateke barayahata, tugira uturima hano haruguru y'amazu ugasanga harimo utubuto bagiye batera. Mbega ubona ari ibintu byiza cyane, bari mu buzima bwiza. Dufite abanywa imiti yanditse, dufite udukarito tugenda twandikaho izina rya buri muntu nuko ari bunywa imiti.
Hashize imyaka 3 urugo rubonetse, ariko ikigega gifasha abarokotse Jenoside ndetse n'imiryango itegamiye kuri Leta bakomeje kubaka ibindi bigo mu turere tunyuranye tw'igihugu. Natwo twatangiye kwakira abageze mu zabukuru batakigira abana. Amazu nka yubatse Nyanza yubatswe no mu gace ka Kayenzi, Rurindo, Rwamagana, Kayonza na Huye, yose hamwe amaze gucumbikira ababyeyi b'incike bagera kuri 200. Gusa haracyari benshi bagitegereje gutuzwa. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Madame Rivera Mukabaramba, yemeza ko Leta ifite umugambi wo gutuza aba babyeyi bose bagizwe incike.
Biriya ntabwo biri mu itegeko, ariko ushaka icumbi naryo rimufasha. Kubashyira hamwe rero, abakecuru bangana kuriya, umwe yarari hariya ntawe agira avugana nawe, iyo bahuye bakanavugana, hanyuma noneho tubashakira n'abakozi babafasha, mbese no kubafasha gusaza neza. Tubanza kuganira nabo, utabyemera aguma mu ntuzaye, mu mudugudu we yaratuyemo. Ariko hari abandi ubona rwose nta nubwo akitekereza turamutekereza.
Kuvuga ngo bazarangira bose ababishaka bose mububakiye amazu nk'ari.
Yego,
umuryango wa Vega Gahozo wita ku bibazo by'abapfakazi ba Jenoside uvuga ko usigaranye abakecuru bagizwe incike bataratuzwa bageze kuri 600. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri Kirukuri mushikirizwa na Radio Benevolencia i Bujumbura mu Burundi.
Muri Kirukuri.
Ubuheruka muri Kirukuri.
Mu ntega matwi ndabasomera ikete fundere yabandiki. Yavuze ati gwaruka gwibugo ni rusangi, nashaka rero nsaba ikigongwe cyane cyane abanyabugo nongere mvunire akagohe mwebwe mwese ugwaruka ko mutosubira guhendwa nabironderera inyungu zabo.
Muri Kirukuri.
Naho mushaka hose nta giti mugenda mutoye ngaha.
Nimba atari ngaha rero tubwire yari.
Tutahari.
Tubwire.
Mamuze ho.
Madame. Arewe afashe.
Yaruta. Je nakoze iki?
Mushako minota.
Murekure. Mama nacu yakoze.
Zahavuye bigenda gute?
Bibashe ya sorori batuzanira mu byo kugira ko ntayibona ngo tugende tuyitahaye. Nahero kirya mu kabati. Pyashiri.
Nadia. Wewe una masikio kabisa.
Kumeri kigano.
Wewe nakugiye ureke ndaza gutekera ibintu njewe sasa uko unafanya nini?
Hiyo shaja hii.
Nadia, uko kama sikio ya mbuzi wewe. Umeze nguguti kuimpene. Kuva kokeje wewe.
Ega kodokano.
Sasa nilikwambia ongoe mimi nitabifanya.
Ega sharek. Ndomba ora kombo ya ka brochette ri wewe. Kitango kwa kujimene ora kombo ya brochette wewe.
Eh, wewe.
Ndio rero sha.
uko nyene nkenye ugiye kujya ka brochette vraiment nka gushimira ngene wangwaje
acha nadia ma brochette tutakula wewe ukire gusa upone tu ngoya tutakula brochette na mpaka
hewe yuni autorisation de sortie ba
guhaye ndo isha
ha aye mwe
mungu ni mwema
bora turekura tuve muri bino bitara
kabisa
ariko haba twari tuhabaye kwe
yatari Sikia sasa Nadia, uikale hapo, urindire mpeze gutekera. Ungoe tu, uikale pale.
Ewe nol. Ngumeni ichaenda kuraba, kugufashe.
Sasa?
Tena nyabu na yambashuka ndakufashe kuzinga.
Hapana. Hapo sasa nataka kunionyesha kama uko tani.
Hei, noni.
Utaanguka pale.
Narakize. Narakize. Wagomba kugumufata nk'umunagwayi.
Sasa? Ufo upate nguvu kwanza.
Ntabwo hewe. Urazi ko yasorori yabandi nayibutse.
Ine basha ibeba. Basha ibeba deja.
Ni sawa rero. Nari nahebuye naravye mu kabati yose nabutse.
Yo.
Ntora. Kari yo faritse nti batwinjirire ko nutwo gihe turi
nawe. Acha ni funge.
Ngomba kuba tushikira.
Ngwe, acha ni funge. Lakini kama ni muganga hakuna problem?
Kana muganga dodo.
Karibu.
Ni mbuzi kanaje tutatalawa.
Yo. Yo.
Eh.
Ibi, ibi. No, ibi ni vyo, chindi kondarot. Bana we.
Undeni. Eh.
Mbe kumengo ni mvyumva. Sheri, barotse ko utawe nyene.
Funde, ndagusabye mbwire sha funde. Mbwire kutorosa gasho.
Ndo. No le mwebwe ntibiki kubego mushaka kwibwira ibyo ntababwiye. Eh? Cetsi ntorotse. Ibarande kuye.
Bara kure kuye. Bara kure kuye funde.
No, numva numutwe uri kurazunguruka reka subire ndayatse ndawe nizere kwica yaka urahumba sha turihurira basu no munsi usanga wibaza ko je mwami impava nde mpeba aho urateba beba sha none moto yanje ifise probleme nyabaki Ariko bugira kome. Mami, numbye ukiri musi ya moto. Mama we. Yabaye ikinono. Akagumye baguma ko wa muhungu.
Oya mbishwa
hasi mpeba.
Naho guma kurahumba vyanse. Nukuri bitankwanki.
Ibyo ni vyawe shani wivugira ibyo wishaki. Mereze yo supana nyabuna ndakwereke. Icyo nikorera.
Akira kuga mushaka werekere
byakunani.
Kuba mukatondo kiri ko nubu
basha idakize naho hazoshike jo nzo wankiri kuriyo tuzohigura mpaka yake je mwami sha tuzohigura mama
ko anani urondera undi mufunda biza bigufi
jewe je ninde akubiye ko ntabize Anu wana kwa niku ndakona. Angu mako makayate. Banza wichari haja ndakwe.
Mwema makungula makusaku samu.
Wapi
we. Mwema wana kanya gato yungo chengaru kusun mwaga mwana.
Wepo.
Nini umanya wose.
Kituma nimi sezera na mani. Wenu wana kwa ya mhari.
Oya mugabu umami. Londeru wa uu ndi mfunda kufashi. Oya oya. Haiku fashi wabizi.
Jena rame njene kuiwa kumuta. Aha.
Banda
wichari hako makayate. Umwanya biza gufata wose ndawemera. Jusqu'à demain tudakimbia. Maki koze.
Basha. Naho nagende abantu bizingira ku bintu kwe.
Jewe niko nimereye mane. Simpeba kirazira.
None gashamwa
ngumako.
None nkubu nka jewe kidabigeze.
Oya wicara. Icara undindi. Birakunda poesha gatoyi. Wewe ubona ko nanje nayo ndiko ndayikankamira.
Wapi bari gufuma umbwira hakirikare nkara bukundi kunda bigenze. None nkubu imiti ya mama cenda yirondira gute.
Ahubwo nyene mere wawe wabitse gute wawe.
Nzi ati gute gute nyene.
Nubu naratora mitende.
Yo mama. Oya manzi kizi yo pere tugire sante kwe. Tasubiye kukubona mama
Alice mal.
Mani rakoze.
None baruzi ko ntazogaruka.
Eka sharika. Sante riho.
Ego, sante mwana.
Sante.
Katwirabire mwana. Mo kanyene gashusha ngira niko ko cakankura ko ni gripe nkuyeyo.
Mama, nakubesha, nari nahamutse. Iyo bihenda ntibaci bakurikura. Nari namaze kudesida ko nchanja kuri police. Ndababwire bashire mu gashonanje. Tuguma dufunga twese.
Popopo ntirikabe. Bakagufunga kandi atani ico wakoze.
None wari wakoze iki? Papa akoze amafuti. Baza gufunga wewe ga mama.
Ash, wowe uja kuba mu avocate. Emwe wombura ni
oya prem na muntu apfunge kugundi ibyo nibibaho nibibaho
noneho none akubaci bande kura
mama kandi usanga abagiye abapolisi baragukubaguye mama
reka nemeka n'ukuri no bandababeshe nta nuwa ndi yugwara
uratsigene baje bikarisha bateri nduru ukamenga baje gufata umwicanyi
kantuze uratsiko hajyana
je nkizo ko abapolisi bari brutal kamana
oya si bose Alice n'ukuri si bose
kare namwe harimwe bari brutal
oya vraiment nkaje mu opeje yambajije n'ukuri sino mubeshira ngo yarigeza njya n'umutima eh yarambaza ibibazo n'urufasoni ndiko ndishura kanyumviriza neza eka vraiment si bose bameze nawe
n'ubundi
Mbe Alice, uri kuyagana jewe cyangwa uri kuyagana telefone? Kuvrima.
Pardon mama, pardon.
Ndi ndabona ko uri cyagarise.
Pardon. Oya. Kuri kwima naye ko ndasoma message muri groupe ya WhatsApp yo kukazi kuri zine mama. Pardon, pardon mama.
Oya vrema ibyo bintu ntuzu bisubire.
Nari ko ndaraba ko muri shotoba yasubiye ku ndonde.
Mbe nyene, ntuzosubira ku kazi rero.
Je ndumva ndashaka gusubira ku kazi mama.
Sa?
N'amafuti ya papa yakozeyo. Si ushobora.
Umviriza Alice. Ntushobora guheba kazi kwera makosa ya so wawe urabyo
mama ije ntibigaruke ko
naco
jewe narakubiye ko ntashobora gusubira hariya
utingwe iki
sinzosubirayo
gutegura carrière ubwo urumva icyari cyo gahewe Alice umviriza ifo kumenya igisumba ikindi kajya kazi warakarondeye kugira utegure kazoza kawe urabyumva nimba unyemera ko ndi mama wawe nakuvyaye urabyumva ejo bucufa tabus usubire ku kazi Urabyumvise wa mukobwa.
Funde. Kiragashobwa na mama.
Muhe. Shafu kuti simbi manga muhunge. Ahumbye ni horosh.
Wanabitsi.
Muhunge. Wewe nuko kwita muzuka mwishwa. Aje vuye kugwembe mugabo.
Nubwe rumwa.
Nubu ndabyibutse. Nshambuka gasabisho nkashime imana ndakubwira.
Cha. Nuko kavuga frere.
Hewe.
Aha neza na neza. Ugiye wumva gufunde eri chaga utani.
Rekarekareka. Nagiye kubyemera mbonye ndenganye rya rembo rya Prince. Nakene ndakepa kuzwa. Ndabe kuba dababanza bagusubira aje.
Mugabo kamuhungu ikibabaje nuko uvuye mu gashuka uje mukana
reka shareka ibya gashowe ntabyo bumenye ahubwo reka nicare hajya kwibwe nduhuke
sha cyaranyero samakya gamuhungu tazi kwari ya mugasho warushiga ari umutira tsuba
reka shareka
ya mugabo ufunde dutera inkuru mwishwa mugasho ameze gutega wanga
reka bashivye tubyihorere sivyo bikuru
Gashugo je no shora kuba mugasho ni minsi nibiri yoyo
kuba wasama
niyo shaka
uragenda nawe bakagushiremwo uvyirabire urumbe no yaya
tonega muhe kunkarira ugiana manjinge ni hamesa ni bini.
Reka kubufiti na nalo shuvuga ngo chego na muga shuni misi.
Hemne, icho nda bifuiri jiko. Muzi msai mana, nivye gereva shikira ngo na mamuje.
Ila tu tabara.
Ego nuko. Muzi sabi mani cho. Aho goba hongo. Na kawunga. Kareka. Reka chini kiko ikirafjezi. Kirafjezi kabisa. Inzara ya mukunzi.
Yayo. Food. Urapfuye mugenzi.
Eh?
Usanga wari wizeye nguje gukirira ngaha.
Eh,
urapfuye. Ngiye kavuye mugashaka baje mukara.
Yo. None gashafunde. Awe ntubona ko indaza afatanye n'umugongo ga mwana wa mama. Ho. Aha tumazi misi biri yose. Tubwirirwa tukabura.
Yo.
Waje kugwina uwo muhungu
shafunde. Urazi gasha ukubona twicwa n'inzara muri kuno kuzimu kubuhungiro kandi waci rusangi atacyo twari tubutse kwera.
Oya mugabo namwe reka guca mwihebura bishitse hiyo.
Reka shafunde rireka. Uko byaba hari hakiri kera tukiri wacu. Itwa gusha gutegura umunsi mukuntuka gukeza kwarushitza gasho tukakokereza gafi tukanezerwa none rabasha ubugesera bw'ikigo
uko
kanone rosha dusigaye turi nk'ibitabwa bitagira iwabo ndakava mu bantu
ubu nitugishobora no kunezerwa n'uwacu apfunguwe ngo dusangire n'umunezero
wehe nawe hanezerwa abantu umuhungu wowe ubona tukira abantu twembe gashaka
oya abahungu nimuke muhebura gute yerekize ngorane turimo sito twagine zishikiye
kashafunde bekana
yase twegusa kwende
kingwane cyarutana none kabasigaye rusangi wovuga ko tugo wamwe turiko turapfira muri aka gahinga nabo bari ko barigira neza gashahu bimwe barya ibindi babiterana reka sha
mumbarizeshe
ibyo ntabya muzi muhehe hari gihe nabo basigaye rusangi ho baharimwo yabamerewe nabi nkugo kwacu ingorane burya naho zitari muhungu
Zibe, eshagira gitfunguru tunde.
Oya shaka tena hejeje.
Basireka ntacu ndafundikire. Utkuriye turabaye ndaze gusubira kuguha hanyuma.
Yo. Mbesha ukita ndacha. Ndachari naho ndabishira.
Kugira gitana.
Ah, namaye kiko kimwe be. Biba bikwiye umunsi wose.
Oya sha nta munsi wose. Nikuturagerageza gufata duke duke. Urazi none gazibe. Wihangane rero ndaguhindurira amashuka aya yacafuye.
Yo. Reka naje navyumva ko acafuye. Mugabo kana nagashawugira bishobora kumpindukiza wenyine. Nibi bese byuzuye umubiri wose.
Ndagerageza. Ndenge ngabuke buke. Reka mbere mpere kuri uru ruhande mbona umenga ho hariko hari umwe.
Reka niyagera kuma. Ahubwo ngira harabore imbere.
Eh rero mira kubyuka gatoyi.
Yo! Yo!
Fata,
reka ndabikubwira.
Nene, ukubakunda sizeko.
Eh. Ibikunda sibi.
Giruko nyene ndayikwege buke buke. Ti. Ndakume ngurashushe.
Ya, ekase shushe. Ahoko. Ahoko numva nkanye kose. Eh mwereke kade kero tumvuka nabo jya burenge.
Oya nuko riko surashushe cyane.
Yepo mpfu.
Bega none kare bari bagupimye ubushuhe.
Bega bapima ngo bari bukize kigaba.
Urasubiriye bimwe byo kwihebura.
Nawe. Yo. Eh mwe. Tewe numvise hajya ko ndiko ndake.
Oya.
Ugira ngo ndakubeshaga
ugendo jahe
oya katawe
zo kiratire erega baganga bariko barakora ibishoboka byose zimwe
umviriza kate jobe kuvecho ndumva ko hari cahindutse muri cewe nukuri sino guhisha urumva haragere igihe umutima katera cyane ikindi ke naho nkumva umenga n'ikintu giriko kirantika umva impemu sirahitse
oya usanga rijya mituma z'iminsi ufata itabuye gukora cyane ngira nukubera ubushuhetse urashushe cyane
uko biri kose oya ndumva ko ntameze nkuko nahora yego
muri cyo kiganiro rero muri kiru kirinje turangirije ko ibiganiro twateguriye kuri no saha turabashimiye mwese mwaduteza amatwi kuri no mugoroba mubandanye mwumviza radio ijwi rya Amerika mukunda cyane ibindi biganiro ni mukanya kari imbere mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio 5 i Washington DC ndabashimiye.